twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi, nikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe hingingo nkuru nkuru ziyagize amakungu no musi ku wa mbere yahimbaje umunsi wahariwe abasangwa butaka mu Rwanda no mu Burundi ubwo kubukemeza ko bufise ibitari bike bikibagoye
muhutu n'umutuki yo baze kubirya bavuga byo gutongoza aze atayinyegize ntaza kumurango tabantu bose bamubona kubera baratumenagura
twe turahiga yuko uwo muhungu w'umurundi yoza gukwa muri twebwe ati bose babibone tugirira ubugeni kumugaragaro turabihiga tukabiri
kuhumuni nkatagira isambu uhumuni nkutarabanje kumigisha korora none se kabanyarwanda bajye batumugara mu kirwanda gezu n'icyiririyemo yanzu kabona kintu muhayemo aho sore imwe azasonza yagurisha urugi ugatangira kuvuga ngo aba bantu imyumvire imyumvire mudufatira imyanzuro tudahari inayo mpamvu n'iterambere ryo turikiri kure.
Aba ni bamwe mu batwa mu ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'u Burundi. Unawe numwe mu basangwa butaka aba mu gihugu cy'u Rwanda. Ikiza cha kurera cyahitanye abantu 12 bo muri Niger. Mu Faransa abiyunguruza bakoresheje za gari ya moshi n'abaja mu bunywero butandukanye bagiye kwama babanza kwerekana ko bacandaje ikiza cha virus ya corona imbere yo kwinjira muri ubwo bunywero no muri ayo magari ya moshi. Muri Nigeria naho leta igabisha abaganga babandanya yegeregere kubavana mu buzi nabo bati tutaronse ivyo dushaka turayigumamwo. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mube hafi ya maradio yanyu. Reka makuru yacu agezweho ijya nino ku isi turahere ku mugabane wa Afrika. Abantu barenga 50 baraye baguye mu bitero intagondwa za Kiislam zagavye mu bigwati bitatu vyo muri Mali. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije Adwin Bindi kuri no nkuru.
Icyo bwabere mu karere ko kumbire igihugu ca Mali gisangiye na Nigeria hamwe na Burkina Faso kaguyemo intagondwa zikorana n'umurwi wa Kiislamu. Abakoze ibyo bitero bise abajihadi igihe bashika mu bisagara vya Ouattagounana Karou ejo ku musi wa mungu nkuko byatangajwe n'umwe mu bategetsi wo muri ivyo bisagara Umar Cisse. Itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press rivuga ko benshi mu bantu basize ubuzima bari bahagaze imbere y'amazu yabo mu gihe abandi bari bagiye ku musigiti gusenga. Abasivile mu bisagara biri hafi y'urubibe Mali isangiye na Nigeria nabo nyene bagize iminsi baterwa kuva mu kwezi kwa mbere abarenga amajana n'amajana baramaze kwicwa.
Frederic Nkundikije urakenuye, reka makuru yacu tuyabandananye na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi aje kutubwira ivyikiza cha kurera kimaze guhitana abantu 12 muri Niger.
Ministre w'ubuzima wa Nigeria uyu munsi kuwa mbere yavuze ko icyorezo cya kurera mu majyepfo y'igihugu cyahitanye abantu 12 kandi ko abandi 201 banduye iyo ndwara mu ntara eshatu. Yongeyeho ko imvura nyinshi irimo gufasha iyo ndwara kurushaho gukwirakwira. Igice cy'amajyepfo ya Nigeria gituranye na Nigeria nacyo gihanganye n'icyo cyorezo cyatwaye ubuzima bw'abantu batari munsi ya 653 kuva mu kwezi kwa gatatu muri leta 22. Nigeria igizwe na leta 36 zose hamwe. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Nigeria bumva ibyo byorezo bifite aho bihuriye muri izo ntara zihana imbibi aho abaturage bambukiranye imipaka bivangavanga. Ministri w'ubuzima Iliya Suma Inasara yasobanuye ko icyorezo cya korera cyaherukaga muri Nigeria cyabaye muri utwo turere tumwe mu mwaka wa 2018 ku mupaka wa Nigeria na Nigeria. Niho hakunze kwibasirwa n'ibyorezo aho abaturage akenshi bambuka mu mudendezo hagati y'ibihugu byombi kanzitizi nyinshi zibatega nk'uko Mayinasara yabyongeyeho mu itangazo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Ubufaransa bwafashe ingingo yo gusaba abaja mu bunywero n'abiyunguruza bakoresheje za gari ya moshi kwerekana urupapuro rwemeza ko bacandazwe ikiza cha virus ya corona. Inkuru tubaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Iyo ngingo iri mu mugambi wa leta wo guhimiriza abanyagihugu benshi kwicandagisha mu ntumbero yo kugabanya ubwandu bw'ico kiza muri iki gihe ubundi bwoko bwacu bwiramiye igihugu cyose cy'Ubufaransa. Abafaransa imiliyoni bashika 54% by'abanyagihugu bose baramaze kwicandagisha. Ubwo urupapuro rudasanzwe ruzohabwa abamaze kuronka incandago zose z'ikiza COVID-19 hamwe n'abantu berekanye ko bahuye n'ico kiza bakagikira canke bakerekana urupapuro rwemeza ko baherutse gupimwa bagasanga batagira umugera waco. Iyo nyingo yaraba kandi ingenzi zose zinjira mu ico gihugu. Abarwayi bipfuza kubona muganga canke abafise isango kwa muganga bategerezwa nabo nyene kwibangikanya urwo rupapuro. Abantu bonyene bashobora kwemererwa kuja ku bitaro badafise urupapuro n'imbabare zikeneye kwitabwaho mu buryo bihuta. Urwo rupapuro rurakenewe kandi ku ngenzi zija mu matereni yihuta cyane, mu matereni agenda mu ijoro hamwe n'amabisi n'indege bifata urugendo rurerure.
Tuve mu Bufaransa tugaruka ku mugabane wa Afrika ku nkuru nari nace ku masonga nkitangura aho leta ya Nigeria igabisha ko ishobora gusubiriza mu kazi abaganga bari muri yegeregere. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu bwavuze ko umwanya n'umwanya bushobora kwisunga ingingo ya 43 igenga amategeko y'akazi muri Nigeria. Iyo ngingo iratomora ko umukozi atariko arakora ata burenganzira bwo guhembwa abagifise. Abaganga bakorera mu bisata vya leta kurundi ruhande bishuye bavuga ko batarota basubira ku kazi igihe cyose batazoba bararonka ivyo basaba vyose ku murongo. Urunani ruhurikiyemwo abaganga muri Nigeria rwabasavye guhagarika akazi kuva ku munsi wa mbere w'indwi iheze mu ntumbero yo kwishuza ibirarane vy'imishahara y'amezi menshi baheraniwe no gusaba kuronswa ibikoresho bibakingira bikwiye mu mavuriro yabo. Mu gihe abaganga bemeza ko batanguye yegeregere inyuma y'iminsi igarisha 21 bahaye leta, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ibi burabihakana bukavuga ko batigeze bagabisha kandi amategeko abategeka kugabisha n'imiburiburi iminsi 15 imbere yo guhagarika akazi ikawo. Uku kuzigurana hagati ya leta ya Nigeria n'abaganga bayegukira kuri ko kuba mu gihe muri ico gihugu leta yemeza ko ubwo kubushasha bwa virus ya corona bwitwa delta buriko buriyongera cane. Reka duce tugumaho nyene muri Nigeria ahavugwa inyiruzwa ry'umuswise n'umunya Nigeria banyururijwe mu manuko bushira urengero bw'ico gihugu. Frederic Mundikije nivyo agarutse kutubwira.
Ejo umutekano muri Nigeria uyu munsi kuwa mbere bari mu gikorwa cyo kurondera umuswise hamwe n'umunya Nigeria bakorana. Inyuma yaho batwariwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara y'umanuko gushira urengero rw'igihugu. Ubushikiranganji bw'Ubusuwisi bujejwe ngendanire ejo ku munsi wa mungu niho bwatangaje ko bwaronse ayo makuru. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yavuze ko ubuserukizi bwayo muri Nigeria buriko burakorana n'abategetsi ico gihugu mu gutohoza no kumenya amakuru ajanye n'iryo nyuruzwa. Muri imyaka iheze abanyamahanga batari bake baranyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho muri Nigeria ahanini mu ntumbero yo gusaba ingwati imbere yo kubarekura. Benshi banyurujwe mu ntara ya Delta itunze ibitoro. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze abasirikare ba Amerika bo mu rwego rudasanzwe Special Forces barabohoye abantu bari bagizwe imbohe muri aruko bwa Nigeria babanje kwica abatari bake mu bari babagize imbohe.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari tubanza ariko tunyarukire muri Mozambique havugwa ivyishimo vya bamwe mu banyagihugu ni nyuma yaho igisirikare c'u Rwanda gifatikanije n'ica Mozambique jo kwa mungu babohoje igisagara ca Mucimbao do Praia co mu ntara ya Cabo Delgado cari kimaze imisi ari kirindiro c'intagondwa z'abayisilamu. Gusa bamwe mu bakurikiranira hagufi ingene ako gace kifashe bavuga ko abanyagihugu bako badakwiye kwijajara kuko intambara itarahera burundu. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Abahanga mu bya politiki n'igisirikare baremeza ko kubinga buzu Rwanda n'iza leta ya Mozambique zigaruriye umujyi wa Mocimboa de Praia mu ntara ya Cabo Delgado ho muri Mozambique bifite agaciro gakomeye cyane haba mu buryo bw'imikorere ya gisirikare cyangwa mu rwego rw'ubukungu kubera icyambu n'ikibuga cy'indege ubu biri mu maboko ya leta. Gusa nkuko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri muri Mozambique habitangaza, hari n'ababona ko hakiri ibirindiro by'ingenzi biri mu maboko y'inyeshyamba. Ingabo z'u Rwanda zimaze ukwezi zigeze muri Mozambique zifatanije n'iza leta, bigaragara ko zigenda zimenesha inyeshyamba ku muvuduko udasanzwe. Abasesengura iby'intambara na politike bakavuga ko ku ruhande rumwe bishobora kugaragaza intege nke z'uyu mutwe w'inyeshyamba ugereranije n'abazirwanya, ariko ku rundi ruhande bagasanga intambara ikiri yose. Baravuga ko hakiri amashyamba abo barwanyi bashobora kugenda bisunga, bityo kuzabatsinsuramo bikaba byagorana kuko intambara iba ihinduye isura. Abandi bafite impungenge ko ingabo z'u Rwanda zifite igihe gito muri icyo gihugu zikazarangiza ubutumwa ibintu birushaho kudogera. Umuhanga mu by'imibereho y'abantu Moses Mabunda uri mu gihugu cya Mozambique avuga ko ubutegetsi bwari bukwiye kwitegura guhangana n'ikibazo cy'abagize iyi mitwe bazatatanira mu tundi turere bakadukwizamo umutekano muke. Dercio Alfazema, umusesenguzi mu bya politike, nawe uri muri Mozambique, nawe yumva ko imirwano nikomeza inyeshyamba zizatatana zigashakira ubuhungiro ahandi, bityo zikaba zishobora kuva mu ndiri yazo zigabura utero shuma mu bindi bice by'igihugu zaba zarahungiyemo. Umwe mu baheruka gutanga igitekerezo cy'uburyo intambara yarangira hagati y'impande zombi ku buryo burambye ni Bwana Joachim Chissano wahoze ari perezida w'icyo gihugu. Yagiye inama ko ubutegetsi bw'icyo gihugu bwashaka uburyo bwo kuganira n'izi nyeshyamba mu rwego rwo kurangiza ikibazo bifitanye ku buryo bwa burundu. Gusa uko bigaragara, ubutegetsi bwa Mozambique bushobora kutazakozwa iki gitekerezo.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakungu ariko arahimbaza umunsi wahariwe abatwa aribo basangwa butaka mu gihugu cy'u Burundi, aho muri ubwo bwoko bemeza ko n'ubu bagikumirwa mu kibano kandi bakiri inyuma mu iterambere bafatiye ku kutiga no kutagira amatongo. Umushikiranganji ajeje gushigikirana nawe nyene asanzwe aturuka muri ubwo bwoko bw'abatwa, asigura ko hari imigambi itandukanye y'igihugu yo guteza imbere izo nkwe. Inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claverne Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Unumwigeme w'umutwakazi akiri muto wo mu ntara ya Karusi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu, ariko yigira ningene we n'umuryango wiwe babeshejweho no kubumba inkono.
Nabitanguye ndi umwana muto y'umubyeyi yabumirije kugira ndawukore kugira njoro nk'ikubunjoba yigugwa 3-5 n'igihumbi cyangwa 2,500. Ku ishuri narize nagarutse mu wa gatatu, nze nagumye ngwaragurika cyane baca bakora ibibazo nyine ntagiye ku mashuri, umwigisha caranyirukana nca ndahera.
Uwo mwuga wahoze ubeshejeho abenshi muri ubwo bwoko ubu bemeza ko ataco bakigukuramwo, kuko abahora bakoresha inkono mu gukinjika ubu bakoresha ibikoresho bya kijambere nk'amasafuriya n'ibindi. Aha ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwitaho ubwo bwoko bwemeza ko bwabatunganirije inyigisho zo kubumba kijambere bakabumba n'ibisharizo byo mu nzu. Mu bakurikiranye izo nyigisho harimo Abikarusi, Igitega, Kirundo na Ruyigi. Uyu yakurikiranye izo nyigisho haraheze umwaka, avuga ko zizo hava zibapfa kubusa kubera kubura uburyo bwo kugura ibikoresho no kubura isoko. Uyu we yarize n'amashuri mato mato.
Baratwigisha ati umubumbyi ntakwiye kubumba ibumba gusa, kuko hariho n'ubundi buhinga muzoza mubumba mutarinze gukoresha iryo bumba. Turoswe ibibanza bikwiye byo kubakirwamo zijyanzu tuzokoreramo, kuko amwe twokwicara twasanga na mwanya tusetera dusaza ubwenge butera butujana. Ifuro rero twasanze ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo baze kutwubakira bijya bintu tudashoboye kuzokwishoboza. Turasabye kandi ko mwoturose isoko yo gushoreramo ibi bintu byacu natwe bize bimenyekane mu makungu naho iwacu mu Burundi no muri ibyo bihugu bibanye nyene ngaho hafi za Kongo, za Tanzania, za heza Rwanda, kugira ngo tuze turaronka natwe abakiriya bo kudushorera.
Ikindi kibangamiye abatwa mu Burundi nuko mu kibano ubundi bwoko bubinuba, bigatuma ndetse abafitanye ubucuti bwo hagufi bubakana kubera atabandi baje gusabira abageni mu batwa nkuko babitwiganiye aba nabingozi.
Urumva umuhutu n'umututsi yo baje kutu tonu bijya bavuga byo gutongoza aze atayinyegize ntaja kumurango tabantu bose bamubona kubera baratumenagura haraho bavuga ngo turabatwa ngo nitubabumbira inkono. Nzanemera kwigira ku uwo musazanze turiko turidondorana na musazanze ntasanga natabona musazanze ntandabisima tubyaranye abanindwi
twe turahiga yuko uwo muhungu w'umurundi yoza gukwa muri twebwe ati bose babibone tugirira ubugeni ku mugaragaro turabihiga tukabira
mukurongora barongora mu muryango babyarabe niwe natwaye kandi ubugeni twebwe ntikunguka cyane
twanka yuko baca kungura mu wundi muryango tukabagihombye.
Ishyirahamwe mpuzabatwa mu Burundi UNIPROBA rirabatabariza. Vitali Bambanze atwara iryo shyirahamwe kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Ibibazo by'amatongo, ukwiga kw'abana, imibereho yabo, amazu babamo, kwivuza, eka banashaka n'ukuntu baja mu nzego bazifata ingingo, ba musitaneri, baburamatari, bandi. Uca usanga rero hari ibyo bibazo by'amatongo, nta n'umunsi n'umwe birirwa mu gihe tuzi ko abatwaye benshi badafite amatongo. Ugaca usanga itongo niryo riranga umwenegihugu w'abavuka, niryo rivamwo ibyo yimbura, niryo rituma umwana aja ku ishure akivuza, banaho nikora akajaho nk'igisata kiga mu mizi. Ibibazo by'abihanze abatwa kugira ngo turabe ko intambwe twacerewe twotera tuje imbere.
Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka uhimbazwa itariki 9 ukwezi k'8 k'umwaka utashe, umushikiranganji w'ugushigikirana nawe nyene wo muri ubwo bwoko mu ijambo yashikirije kuri uyu wa mbere yemeza ko Leta y'u Burundi yashize mu migambi yayo iterambere ry'abatwa. Imerede Sabushimike.
Leta y'u Burundi yamana ntajyo irondera gushigikira imiryango y'abantu nikora n'imiryango y'abatwa idasigaye inyuma. Ibicishije muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere hamwe na politike y'igihugu ijeje gukingira no guteganiriza kazoza abene gihugu. Nakajyo keza ku murundi wese ko gusubira ku migenzo myiza yaranga barundi yo gushigikirana no gukorera hamwe kugira tunagure twongere duteze imbere imibereho y'imiryango y'abantu nikora batwegereye mu kibano.
Icivugo c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI gisaba amareta kudasiga inyuma abasangwa butaka mu itunganywa ry'imigambi y'iterambere ridakumira. Uwo munsi ukazohimbazwa icese mu Burundi itariki 20 k'ukwezi mu ntara ya Cibitoke. Naho igitegereka none c'abatwa kitazwi neza, ishyirahamwe mpuzabatwa UNIPROBA rivuga ko ubu ari hafi 100,000 mu Burundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye abasangwa butaka bo mu Rwanda bo vy'umwihariko basaba Leta kubemerera guhimbaza uwo munsi nk'abagenzi babo bo mu bindi bihugu, kuko none umunsi wabahagiwe udahimbazwa mu Rwanda. Asumta Kabuyi, mugenzi wacu ari Kigali, abitubwire ku muriri.
Kuri iyi nshuro bamwe mu bahagarariye amashyirahamwe basangwa butaka bahamya ko bataremererwa kuwizihiza mu Rwanda. Bwanire Defense niyo mugabo usanzwe akuriye umuryango w'abatwa mu Rwanda agaragaza ko icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora ibikorwa bike bajyaga bakora muri uyu munsi, bityo agasaba Leta kubaha uburenganzira busesuye bwo kwizihiza uyu munsi.
Uburenganzira bw'abasangwa butaka buracyafite imbogamizi kuko ntabwo turabugeraho, nta n'ubwo turabuhabwa. Abasangwa butaka batari bitabwaho ku buryo bw'umwihariko, kuko ni umuryango ufite ibibazo ku rwego rw'ubukungu, ku rwego rw'imibereho. Hari kandi nyinshi zo kubahohotera, abagiye bamburwa ubutaka, abagiye bakubitwa bamwe bakicwa, ntabwo babona ubutabera. Ijambo basangwa butaka ni Ikinyarwanda. Niba basogokuruza baravuye mu mashamba, ubundi bakaba ariho ibintu byo kurengera ibidukikije, ibyo tukaba tuzi amafaranga. Ntabwo twanze kubana n'ibidukikije nk'uko twabanye nabyo igihe kinini. Iyo ubona umuntu ajya guproteja ibidukikije akibagirwa MSM, ubuzima bw'umuntu ubona ari ikibazo. Ntabwo bikomeza no kubitera impungenge, ahubwo nk'iyo bakomeje gusaba Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda cyangwa twumva ko iki kibazo cy'abatwate basanga ubutaka leta mu bushobozi bwayo ntigira icyo ikora kuri iki kibazo cy'abatwate basanga ubutaka mu Rwanda.
Leta y'u Rwanda ivuga ko mu Rwanda hari Abanyarwanda gusa, ikibazo cy'amoko cyarangiye. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Fidele Ndayisaba agaragaza ko abagishakisha izi mvugo zisa n'izivangura abantu rimwe na rimwe biba bigamije gushakira indonke z'iyi miryango.
Hari imiryango ibaho mpuzamahanga ku isi hirya no hino igenda iharanira ibyo bita ngo uburenganzira bw'abasanga butaka, kugira ngo amashyirahamwe amwe n'amwe, imiryango imwe n'imwe ibone ibyivuga, ibone uko ishakisha amafaranga, usanga nagarukira mu ntoki z'abantu bamwe bari muri iyo miryango, bakora muri iyo miryango bitagera kuri babandi bitwa yuko aribo bavugirwa. Icyo u Rwanda bishyize imbere ni uko nta munyarwanda ukwiriye guhera mu mibereho mibi. Niho ubona hari abenshi bagiye bafashwa kubona amacumbi, yemwe harimo n'ibyo babonaga bigayitse bakakubwira ngo abamateka agaragaza ko basigaye inyuma mu Rwanda, ngo bavanywe ngo mu buzima bamenyereye ngo bwo kubaho mu mashyamba, nkaho koko umuntu ashobora guheshwa agaciro no kugubwa neza kuko yabaye mu mashyamba. Ibyo rero nibyo usanga bizamo no gushuka. Gushuka abavandimwe bacu b'Abanyarwanda bari muri icyo cyiciro, ugasanga hari abashatse kubagira ingwate. Ibyo ni ibintu bikuriye kurwanywa.
Leta ikunze kugaragaza ko ifasha abatishoboye ntawe irobanuye, ariko abamateka agaragaza ko basigaye inyuma, bo bakomeje gusaba igihugu kubashyiriraho umwihariko.
Ariko igiye kuri bizigahunda usanga twebwe tuburira muri bya bice bindi, twebwe ntitwitabweho nk'abantu bagize ikibazo dukurikije uko amateka yabayeho muri Rwanda n'uburyo bw'imibereho yabo. Ntabwo natinya kubivuga rwose, hari byagiye bigera ku bavandimwe bacu, hari nk'ababonye amazu, hari nk'ababonye ariko kwibaza kuba umuntu nk'atagira isambu, kuba umuntu nk'utarabanje kumwigisha korora, ese kumuha inzu ni byiza? Yewe umurinze kunyagirwa, none se k'abanyarwanda bajya bacumbwa no mu Kinyarwanda ngo inzu n'icyuririyemo yanze ukabona ikintu umuhayemo, aho se uri mwe azasonza yagurisha urugi ugatangira kuvuga ngo aba bantu imyumvire mudufatira imyanzuro tudahari, ni nayo mpamvu n'iterambere ryacu rikiri kure. Ntimumenye ibibazo byacu kuko ntabwo tuba twabeganiriyeho ngo tubabwire n'umuti ugomba gufatwa kugira ngo bikemuke.
Ku munsi nk'uyu bamwe mu bahagarariye abamateka avuga ko basigajwe inyuma basaba leta kutabima uburenganzira bw'uko bavutse. Uyu ni niwe mugabo w'ishyirahamwe ryabo.
Umunsi wacu ni umunsi mpuzamahanga w'abasanga butaka, tuzakomeza kukwizihiza kandi tuzakomeza kwegera leta yacu kugira ngo igihe nikigera, ubundi tugomba kugira ibyiringiro, abantu bari mu mashyamba ntabwo tujye dutakaza ibyiringiro, igihe nikigera tukabona ko bikwiye
umunsi mpuzamahanga w'abasanga butaka washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'2007. Ni nyuma y'aho umuryango w'abibumbye wari watangiye ubukangurambaga bwo gushishikariza leta z'ibihugu bitandukanye ku isi kurushaho gushyiraho ingamba zo guteza imbere ubuzima bw'aba bantu. Kugeza uwo muryango w'abibumbye uvuga ko ubarura abasanga butaka barenga 370,000,000 ku isi. Mu Rwanda ho ibarura nk'iri ntarigeze rikorwa, ariko imiryango ibarengera igaragaza ko abatwa cyangwa abasanga butaka babarirwa mu 35,000,000 mu gihugu hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tuko dusaha nk'abasozera no makuru ari ku imbere yo kuyasozera. Imikino ya Olympique yari imaze indwi zibiri ibera i Tokyo mu Buyapani ejo yaraheze. Abanyafurika bitabiriye iyo mikino batahukanye imidari 37 yose hamwe mu mikino itandukanye. Tim Harris Ishimwe atubwira uko vyagenze.
Urakoze Diane. Iyo midari igabanije mu byiciro bitatu, harimo 11 ya zahabu, 12 y'ifeza na 14 y'umuringa. Mu byiciro byose ariko Kenya niyiza ku isonga kuko yihariye 10 muri 37. Yatwaye imidari 4 ya zahabu, itwara 4 y'ifeza n'ibiri y'umuringa. Umunyakenya Eliud Kipchoge usiganwa ku maguru mu cyiciro cy'abagabo biruka ibirometero 42, undi munyafurika waje ku mwanya wa hafi muri kino cyiciro nawe akomoka muri Kenya ni Lawrence Cherono waje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 7 haje umutanzania Alphonse Simbu. Ku mwanya wa 9 hari Othman Ergun ukomoka muri Maroc. Ku mwanya wa 14 haza Goitam Kifu ukomoka muri Eritrea. Undi munyaritrea ni Tachilowin Gabrielsos waje ku mwanya wa 16. By'umwihariko uyu yasiganwe ari mu ikipe y'impunzi zitabiriye iyi mikino ku nshuro ya kabiri mu mateka kuva imikino Olympique yatangira. Umurundi Olivier Irabaruta yaje ku mwanya wa 39. Mu cyiciro cy'abagabo basiganwa ku maguru muri metero 5000, Joshua Chepetegei ukomoka muri Uganda ni watahanye agahigo ubwo yarangizaga akoresheje iminota 12 amasegonda 58 n'uduce 15. Yatahanye umudari wa zahabu. Ku mwanya wa kane haje umunyakenya Nicholas Kimeli, naho ku mwanya wa gatanu haza Jacob Kiplimo ukomoka muri Uganda. Nao mchichure chaba siganwa mwini metri wumbi chumi, umunya Ethiopia Salomon Barega, niwe waranjeje aru wambere, atahana umudari wa zahabu Joshua Chepetegei, yaje kunganya wakabiri, atahana umudari w'ifeza, nahu umugande Jacob Kiplimo, atahana uumuringa aru wagatatu, mwje mchichure chogu siganwa mwini metri wumbi bitanu, yari yaje kunganya wagatanu. Nao mchichure chaba gune basiganwa mwini metri wumbi nungu na ibiri, umunya Kenya Nubundi, niwe waje kunganya wambere. Peles Jep Chirichil niwe wanikiye abandi atahana umudari wa zahabu. Ku mwanya wa kabiri haje undi munyakenya kazi Brigitte Kosgei watahanye umudari w'ifeza yakoresheje amasaha 2 iminota 27 n'uduce 36. Umunya Ethiopia kazi Loza Delege yaje ku mwanya wa kane. Mu cyiciro cy'abagore basiganwa ku maguru muri metero 10,000, Letesten Bet Jidei ukomoka muri Ethiopia yatahanye umudari w'umuringa nyuma yo kurangiza kino cyiciro akoresheje iminota 30 isegonda 1:17. Muri kino cyiciro kandi niho Francine Niyonsaba wari uhagarariye Burundi yarangije ari ku mwanya wa gatanu. Mu mukino wa karate, Felial Abdelaziz ukomoka mu Misiri urwana mu cyiciro cy'abagore batarengeje ibiro 61 niwe watahanye umudari wa zahabu amaze gukubita Azerbaijan Irina Zalteska ku mukino wa nyuma, yamutsinze n'amanota 2-0. Muri uyu mukino wa karate kandi undi munyamisiri Gianna Farouk yakubise umushinwa XYin atahana umudari w'umuringa. Mu yindi mikino, umukino wa pentathlon, umukino utamenyerewe cyane muri Afurika, uhuriza hamwe imikino itanu itandukanye harimo koga, gusimbuka umurambararo, gukirana, kwiruka no kurashisha imbunda ntoya, Ahmed El Jandi na ukomoka mu Misiri yatanye umudari w'ifeza n'amanota 1,477. Mu mukino wo koga, Tatjana Schoenmaker ukomoka muri Afurika y'Epfo yatanye umudari wa zahabu mu koga metero 200 akoresheje iminota 2 amasegonda 18 n'uduce 95. Uyu munyafurika kazi kandi yanatahanye umudari w'ifeza mu koga metero 100. Mu mukino wo guterana amakofi mu cyiciro cy'abagabo bari hagati y'ibiro 52 na 57, Samuel Takiyi ukomoka muri Ghana yatanye umudari w'umuringa. Imikino Olympic itaha izabera mu mujyi wa Paris mu Faransa mu mwaka wa 2024. Diane.
Akabino nga duce dusozera makuru twe twafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumera Joe Diana nini nahazwe. Dushimire bose bagize uruhara rero kugira ngo ano makuru mushobore kuyumva. Muri bo harimo Facile Gebehu yayegeranije ku izina ry'abagenzi bacu bose, tukabikibanura twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose na ubutaha.
It's the MP record. Tamash production.
Holy seven, your smile.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Na upendo
dusangir jambo ya huje benshi
benshi
muri sanga ya konse byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kaboneke benshi
aha kaboneke benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara